Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Pasika nziza kuri mwese muduteze amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwe muyoboye ibiganiro byo kuri uyu mugoroba, mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Gambere nuko abajejwe iki kibazo bo bihagurukira cyane bakiyumvira inzira zose zishoboka zo gukingira ababana bagiye kwicara muhira, bishoboka leta ikabiremerera ababana baba bayobewe ko barindirira ku mashuri.
Woni Jacques Nshimirimana uyobora ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'umwana mu Burundi asaba leta gushaka umuti w'ikibazo cy'abana batsindwa ibizamini ntibemerewe kuguma mu mashuri. Inkuru n'izindi zivugwa mu Burundi turayigarukaho mu kanya gato. Amakuru avugwa mu Burundi. Mu mwaka ushize abanyeshuri barenga 180,000 batsinzwe ikizamini kibaho uburenganzira bwo gukomeza igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye, ibyo bita post fondamentale mu Gifaransa. Abenshi muri bo bahisemo gushaka akazi kubera ko batemerewe kurindira ku mashuri mbere yo gusubira kugerageza uyu mwaka. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Roger Wirikaneza yakurikiranye icyo kibazo aratugezaho inkuru irambuye.
Kuri muri komine mukaza hagati mu gisagara cha Bujumbura, umusore w'imyaka 15 ariko arakinjika yongera yoza ibyombo, numwe mu banyeshuri barenga 180,000 bananiwe ikibazo kibaho uburenganzira bwo kubandanya igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye poste fondamentale mu Gifaransa. Twashimye kumwita Yeronimo. Uwo muyabaga avuga ko yashimye kuva mu ntara ya Rumonge mu manuka bw'u Burundi aza gukora akazi k'ikiboyi nubwo atariko yifuza.
Cyo bwa mbere nkitangura kuyiga narakurikira mwarimu baratubaza uti ushaka muri kazoza kuzuba iki, nari narishingira igishinga nari nkeneye kuzuba umuganga, nkeneye kuzuba umukuru w'ibiro kanaka.
Yoni masigura ko tubahirijwe mu kazi kiwe
karaguye kweri, kuko hari na ukora nabi bagagutuka cyane na wakora byinshi byose bakagutuka kwiyumvira amashuri yanze ndahevye ngo nze gukora bino bintu kanka ku mutima kwiye nkacoma niyumvira ese no subira ku ishuri nkanze nkamira nk'abandi mu bisanzwe nuko mbonye n'abandi bagiye ku mashuri ukuri kwiye numva agahinda mu mutima.
Aho gahinda nako mwigeme twashimye kwita Kanyange w'imyaka 19 turuka mu ntara ya Mwaro hagati mu gihugu nabo nyene afise. Twamusanze muri komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura.
Ekaragoye masha ugutrubika koriki genuza niki bakagutuma genuza n'amatari anubu imvura yaguye bakagutuma genuza niriki mu kivura kigana kirakunyagira nyumba samahigo ndagakora nyene nakundi none kori cendagakora nyene.
Kanyanga na Songwa kubona atazoshobora gufasha umuryango wiwe nkuko wabyifuza.
Ababyeyi banje bari bazi ko ndiko ndiga nzobafasha mu buzima bwabo, ibyo byamaye kuva bitaza ubu tuba tugeza kuri abana benshi nibo tuba twinjiye mu mwaka w'icumi. Ndumva nyine agahinda kandi ndababara mu mutima mva kubera nzitaza navuga ati n'umwanya wanjye nataye ndiko ndiga nkaba nagarukiye mu w'icenda.
Uwo mubabaro w'abo bana n'ishyirahamwe ry'ababyeyi niwo rifise. Severin Nyamuyenzi umunyamabanga waryo.
Biratubabaza iyo tubonye abana twikokore kugira ngo bige babandanye n'amashure bakagaruka, umuvyeyi wariwe wese muri twebwe yamashaka yo kumwana wiwe atera imbere mu mashure, biratubabaza nyene nta muvyeyi n'umwe bitobabaza. Ingaruka mbi nuko uwo mwana adashoboye kuca akurikiza ibyo bamwigishije muri fondamentale kugira ngo ashobore kwitunganya kurima neza ashobore korora neza ashobora no gushikirwa n'impanuka zimwe zimwe ari tuvuga ari nk'umwana w'umwingeme eka n'abana b'abahungu bagahava baja mu byo kunywa n'ibiyayura mutwe, ibyo n'ibintu bishobora gushika
kugira ntibishike. Umukuru w'unani ruhande hagati y'akabana Fenade basaho byega bose kwiga inzira zose zishoboka zo kubyirinda. Jacques Nshimirimana.
Gambere nuko abajejwe iki kibazo bo bihagurukira cyane bakiyumvira inzira zose zishoboka zo gukingira ababana bagiye kwicara muhira, bishoboka leta ikabiremerera ababana baba bayobewe ko barindirira ku mashuri mu kurindira yuko amasantre akwira igihugu cyose, kuko gushika ubu ku masantre 243 mu gihugu cyose yari yitezwe 111 niyahari, muri 111 80 gusa niyo ashobora kwaka kwakira abanyeshuri kandi nayo 80 nayo hari mu gihugu cyose afisi ikibazo cabigisha nibikoresho
naho zitobayizo ntambamye bamwe mu bana bayobewe nka Kanyange bamaze gutizizigiro
ige nari ku ntebe y'ishuri narara umwanya wo kwiga wo gufatikaye ubu naho mvuga ati ngiye gukora atanika ndiko ndafata atani umwimenyerezo ndiko ndakora nonumva babona bangiye gukora iki baba gutana umwanya nyene uko nyene
Yo ni muna Kanyange ubu babona kazoza kabo mu kwigwanako badandaza utuntu duto duto
nkuko ndashimye kuzino guteka niyo naronka agashahara ngusha na ubujyo ndondera utundi tuntu hari ya ruguru nzudandaza nk'akabutike nyine utwo kujya nkuko ino ndabimenyereye n'ingena abandi bazabaragwa
mu gutunganya umugambi mushasha w'inyigisho mu mashuri yisumbuye na mato mato ariko ibazo cha concours national cyakorwa mu mwaka wa gatandatu ubikorwa mu mwaka w'icyenda leta yisunze ibintu bibiri kugabanya ibitigiri by'abana bayoberwa hamwe no gushira mu ngiro umugambi wo kunagura igisata cy'indero ibihugu bitari bike bikiri mu nzira y'amajambere n'u Burundi burimwo byiyemeje gushika ko mu mwaka w'2030 eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Tuvi Bujumbura tunyarukire Gitega aho abagore bibimbuye mwishyirahamwe gira umwete muri komine ya Bugendana aho ni mu ntara ya Gitega bamaze kwigishwa ubuhanga bwo gukora imbabura zikoresha inkwi nkeya abo bakenyezi bavuga ko izo mbabura zizabafasha kubungabunga ibiti dore ko ari byo bari bamaze iminsi bakoresha guteka ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana
Kumfashanyo y'ishyirahamwe gitaye bifungwa ku isi PAM abakenyezi barukiye mu ishyirahamwe gira umwete muri komine ya Bugende ntara ya Gitega barigishije ubuhinga bwo gukora imbabura zikoresha inkwi nkeya bamwe muri abo bakenyezi babwiye ijwi rya Amerika ibikoresho bakoresha ariko kandi baremeza aho zikora ari igikorwa gisaba ingufu muzikora mu biki
tuzikora mu bicericeri n'ibumba n'ibindi bintu bitwa ngo bruyo nibyo bintu bazikoresha
ziraruhisha gose kugira uponde ibumba ulivange n'igicericeri hanyuma ulikate byose bihwa binwane hanyuma ushire nyabumba mu iforoma kugira uyikureyo biraruhisha gose bisaba utugufu
Hakizimana na Maria numwe mu bakoresha iyo mbabura mu gukinjika arashingira na iyo mbabura ko ari ngira kamaro
akarusho narasanze nk'inkwi zahora zikora ku mashiga nk'izahora zihisha ibiharage ubu uzirashobora guhisha ibiharage n'ingereko zahora ziteka ibiharage byonyine ubu sino aba nkishoboye gucana ku mashiga kubera narose iyo mbabura kugira afite akamero kanini gose nta nkwi nyinshi itwara akarusho kubidukikije umuntu yahora cana inkwi nyinshi ugiye nko gutema nk'inkwi nka zibiri ugasanga uzicanishije imitsi nk'ibiri nyene mugubu uwatemye nk'ibiti nka bibiri urashoboye kubicana nk'indwi zibiri kubera itwara inkwi zikeye gose ikibazo cy'inkwi naho ndakigira mugubu unaho no bafise dukeye ndashoboye gufatisha cyangwa nkacana kuko ziguma zihije
Liberata niyo nkuru akoresha iyo mbabura aremeza ko abakenyezi bari mu bonone ibidukikije bariko barasenya akavuga ko iyo mbabura izofasha mu kingira ibidukikije
Kamaro je nasanze muri gambabura ya kijambere namashiga ya kijambere ufise dukwidukeyi urashoboye guhisha bitagoranye nk'ibiharage urashoboye kubitekesha nk'ibisate bitanu ugacusanga no gusigara birasigaye ni ya mbere gose ikibazo cyo gusenya kiroroshe cyane kubera nshenye umuganda amenya yuko nzozicana indwi yose
Yohani Maria Hatungimana umugenduzi w'amashamba no gukingira ibidukikije mu ntara ya Gitega aremeza ko izombabura zizofasha cyane mu gukingira amashamba ya leta
ujya mugambi wa zambabura uje hageze cyane mbere nkasaba yuko numa 10 atarashikirwa yogerageza akaronka izo mbabura kuko ni umugambi mwiza kubijanye ukingira ibidukikije nibaza ko ari umugambi mwiza gose mbere dukwiye gushimira abari kubafata mu mugongo nari ko rushira mu ngiro kuko bizofasha cyane kugwanya ubusuma bw'inkwi kugwanya ubusuma bw'ibiti cyane cyane kuko ibiti bibangamiwe n'ibiti bya leta ivyo abantu byo byo busanga babicungere ariko ibiti bya leta bino byo bigeramirwa cyane rero twiye kujya mu mugambi turawushima cyane kuko umugambi ugiye kudufasha mu kugabanya abantu bazokoresha inkwi mu guteka
abakenyezi bakora izo mbabura bavuga ko muri kazoza ka hafi bashye umugambi wo kugwiza mbabura kugira ngo abazikeneye bazironke bitabagoye ibe iyo mbabura akaba ari amafaranga 5,000 y'amarundi ibugendana mu ntara ya Gitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Mugihe abakristu kwisi hose bakomeje kwiziza umunsi mukuru wa Pasika, uyu munsi uri mu minsi abakozi bo mu mago mu Burundi bahabwa ikiruhuko bakajya gusura abavandimwe babo aho bakomoka. Umunyamakuru wacu Fidelite Ishatse yavuganye n'abamwe muri abo bakozi.
Mugisagara ca Bujumbura ingo zitari nke usanga zitunze abakozi bo mu nzu babateka abayera abana canke abanyezamu. Mugesha imisi mikuru nkano we na Pasika kuri abo bakozi baturuka mu bitandukanye y'u Burundi kabarakaryo kuja kuramukanya iyo bavuka. Imufasoni abamara ku gisagara ca Bujumbura tumusanze ku muhani we ariko arateka.
Umunye mukaza abantu bose baduze kuhimbaza Pasika wabo ka mu gikoni
imwe ntambwe ni mubukene kwihimbaza mu gihe abakozi baciye baduga ntibibaciramwo ibijyanye n'umunsi mukuru
biraduciramo nyene ko nawe iyo ushaka kujya ntumukihagiye
rero ushaka kubankira kuduga
ha si byiza kwankira umukozi kuduga ko nawe bakeneye kuza mu muryango wawe.
Ruhande rwo kuye mu fasoni hariho n'indi mihana yo mu gisagara ca Bujumbura itagira umukozi kuno munsi wa Pasika. Mbe hari nabibaza yuko igitigi cabaduze kingana n'icabasigaye mu gisagara. Sisasi nitunga no munyezamwe muri karitsi ya Kinanira no muno ku gisagara ca Bujumbura.
Ivyo kuri datari je na uba ndino tugiriranije nka 50% abaduze. Bakora akazi y'igikoni canke abayaya canke abavoyi nka 50% bo abaduze. Usanga rero umunsi bibanezerwa abana bavyeyi babo canke n'abagenzi gukasanga bahembarije hamwe.
Turi ku munsi wa gatanu mu gitondo muri zone ya Kanyosha mu muntu w'igisagara ca Bujumbura. Hasigaye umunsi umwe kugira Pasika ibe. Sabimana Emmanuel na Sabimana Monforo bompi baravukana kandi bakora akazi ko mu nzu bariko bayitegura kuko bagira badugiye wa muntu ya Gitega.
Sasa ngituma nduze rugu ngiye kwa muryango nkuna yo kakera na inda bakumbuye. Niyo manje gituma ntiyeza kuza kubara musa dusangire Pasi ku munsi muku.
Tasha mira kwa kama tawavye kubera nk'ubuje kibore no kuno he na sinari naduze. Ubona aho nayo mvuta tereka ngene ndayisangiye nabo nabo ruguru rero.
Igihe rero kuno we no kubibona wabiriri no akatima kari keze akatima kari gashiriye wari wiyumva gute?
Kugira sindugira abuza amafaranga.
Kuko tudugata amafaranga ofisi.
Oya no nahumva nk'abavyeyi bo cugenda uvuga ati bo cyakubaza ati waruvuye hehe. Umva ko kivuga ngo ho kivuga ngo nari mvuye hehe.
Kuko ku munsi mukuru na manaduze gusangira ikiro n'ababanye n'abavyeyi banje bo. Ipasika ni ikiro nyene ruko kuvuga ati kuryoherwa.
Naga foka iko sigara kera ntangora.
Oya nta kibazo. Muharondera mu nyuma mugani umuntu yavinye umunsi mukuru ntangora.
Ndavuga ariko amafaranga waziganyije kuva mu 12 ubu turi mu kwezi kwa gatatu. Yose urumva ari ikirori ugiyemo mu gipaca Pasika. Umwe wakoze wo mu nzu bataduze ati iminsi mikuru harayikomeretsa.
Shagina mu kabare ukagura nk'icupa rimwe ugihaye ntakugarura mayi 10,000 atwaye ibyo ngene. Ukacha wivira ngo ukigira mbari ya tike izo gusubiza inyuma basi ukaza wiga mari wagiye ukabura. Eh
ari wowe amaze gushikira amaze kubona
oya se umwe na tuweze biradushikira se umwe tweze biradushikira kubera inzoga na masezerano.
Kuryoherwa ni vyiza yamara ndabikenewe yuko abantu bigerera nkuko bishikizwa na Igira neza Belize umwigeme asanga akora akazi ko kurera abana.
Mu bisanzwe mu buzi bwacu nta muntu agenda ruguru ngo agarukane amafaranga agaruka itike hari benshi bagurana n'itike mbere ugasanga baje bari amadeni. Bisobanura ko umuntu agenda ruguru akavuga avuye mu gisagara cyatangira kwiyerekana nyine ibintu by'igisagara nyine ngo bamubone ko ari umuntu wahatari. Uciye rero ufata utwarose ukagenda kujyana n'uwo munsi umva uri kurasigwa amajambere niyo ofisi umugenzi muhe mbwa ntusesagure tanga mugabo wiyibuke ko eje imbere hariho
uko gusesagwa n'ingaruka mbizo kubika amafaranga mu mufuko. Sirasa nitunga umwe wakoze wo munzu bari ki imikoperative mutoyo kuziganya
amafaranga ushize ku mufuko keshi n'abari gwawe utembereye wese haraya gutwara cyangwa kaje mu kabare akaya gutwara byiza ico no bantu no kumenya kwiga kugira ibintu by'amashirahamwe yabuze amabanki ukatuma uguruza banki.
Bamwe barongoye amashirahamwe yahuri kimwe abakoze wo munzu bavuga ko ukutihutira kuziganya bivaho kutamenya. Shimima na Federico ahamagarira abagira neza kubafasha guhimiriza abakozi bo mu nzu bijukire kubika amafaranga yabo ku makonti. I Bujumbura, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango singa kaza nani kundo mviriza nhorere kazoza
mviriza nhorere kazoza
yee erega mara sizo nhorere kazoza
nhorere kazoza nikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
nturere kazoza
nturere kazoza
ikaze ni gwanyu bakunze bikiganiro nturere kazoza cha studio ijambo gisamiranira kwijwi rya Amerika muti uno munsi kiyago cha politike gishingiye kuki neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze inyanza rake mu ntara ya Makamba
ntorere kazoza
abatumire turi kumwe rero ni batatu reka mbere iwafu bwanje widondora
nitwa mpabona yo Jacqueline nkabandi umukuru mutumba kabondo
mukuru mutumba kabondo ikaze muri kino kiganiro
murakoze cyane
nitwa ndiwe n'umujyango Yohana nkabandi ngo yisiramwe impareke muri ikomere ya Nyanzarake
murakoze cyane ikaze muri kino kiganiro
murakoze kumbe ikaze
ubundi turi kumwe
nitwa nibogora Rene nkabandi mboneza muri mukenyezi imenye Nyanzarake
abone abatumire turi kumwe rero hano muri kino kiganiro Jerome Nenzema nongere ndabaha ikaze muri ntorere kazoza umukenyezi ikibanza yo bafise mu gutatura matati y'amatongo hano muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mereye ku mukuru mutumba kabondo uwo kivuga gute muri rusangi
muri rusangi ikibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutaravye hirya no hino kandi bakabinezererego kuko imbere yuko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bo nyene batarinze kuje mu masentare no hirya no hino ari byo byiza ari wo muti urama abantu biyumvikaniye nta gwankuru uzamwe gwakazikira usanga n'imiryango igumi ifatanye mu nda
umukenyezi ariko ivyo niwe bikora
umukenyezi arabikora neza cyane
reka ngende kwandiwe n'umujyango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo umukenyezi mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo mwibwe nk'abagabo muri kumuravyitegereza mwivuga gute
twebwe tubivuga ko turabisigira tubona ko ari byo kuko nk'imwishira hamwe wacu dusanga tufisemmo abakenyezi iyo rero turiko turakora ivyo bikorwa muri komite y'iwacu dufise abakenyezi atari bake twamatuzana no kuvuga iyo turiko turakora ivyo bikorwa tuba turi kumwe nabo kandi nabo barafise uruhara runini rwo gusikiriza ijambo niyo bariko barabikora usanga amatati amwe harimo n'abakenyezi baba baje kuraba canke bafise amatati nabo kuko baba basizwe n'abagabo babo iyo babonye abakenyezi hari zamba basikiritse nabo birabubaka kandi bigatuma bizigira ko bisoboka abakenyezi rero nabo nyere barafise uruhara kandi barasoboye
ariko bakenyeza uvuze muri mipareke simperekeze
simperekeza namba kuko nabo dufasanya muri ibyo bikorwa kuko hari habakenyezi barongoye amazone abandi arabanditsi bitereye ko bamwe ari nababitsi mwishyira hamwe wacu urumva rero abo imisi yose ku mirimo twa maturi kumwe
aba bakenyezi bafise uruhara ruboneka mu kunywanisha abafisanye amatati y'amatongo mufise ibyemezo bihe mwebwe
twa turafise ibyemezo byinshi kuko tubikora tubikunze kuko mu bisanzwe iyo habaye amatati y'amatongo turabonamo ko haca hazamwe n'intambara rero keshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko iyo habaye intambara abakenyezi aribo bashikirwa kandi baba baragusumba rero turabikora gose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hama amahoro
murabikora gose ibihe murabize ibyo mwokwerekana mumaze gukora
ego meturafise ibyo twerekana tumaze gukora abantu bagasangira kandi no mu manama hose turiho turabere kujubona abantu bizana bati dushaka gusangira tugabure huko kuburi wenyene utwayitongo wenyene ntibiguha amahoro
uturiro tw'abakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa tukabibona neza
uturiro tw'abakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa mukabibona neza akarurero hariho umudamu yitwa Nibogora Rene ari muri mukenyezi menya hariho je wenyene ndiko ndavuga mpabona yo Jacqueline umukuru mutumba wo mukabondo ibitwemeza rero yuko ico gikorwa tugikora tukinezererwe kandi tukabona nibishinga ntahe nuko iyo twagiye mu matati y'itongo ku mutumba hasubiye mu nyuma abagabo bagira ati mbega kubera iki mutazanye baba bakenyezi hakaba n'undi mukenyezi yitwa Nimenyaguro Lyoza akorera ku wundi mutumba Nyabutare ibyo natwe biraturemeshe kuko udusanga baduhamagara ati nyabuna nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura amatati y'amatongo
nyabamaze gutatura amatati gatorega umuti bakabishiba
hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima ibitwemeza nuko iyo duhanye bagira ati mwarakoze cyane imana ibongera imigisha ti umukenyezi yo kwama ahubwo azaja mu ntwaro akazaraja mu nzego zifata ingingo kuko biragaruka bikabanezera ikitwemeza nuko bagaruka bakadushimira kandi kindi naho babonye hagiye abagabo bonye no bakavuga ati mbega aba bakenyezi b'imbonezo no munsi bari hehe hari naho babankira ati tutabonye ba bakenyezi nitwemera ni mubazane bajye bakenyezi kugira badufashe nibishinga ntahe biriho nubu naho mudutuma ibishinga nta abaza gushinga igishinga nta twobazana mukabibariza mwokumva yuko badushingira ntahe yuko tugerageza mu bijeye no gutatura matati y'amatongo
igikorwa cyo bakenyezi mu gutatura matati y'amatongo bavuze ko kibaye rurangiranwa mega ndiwe n'umujyango nta ntamba myizozo mwe mubona zoba zibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi
ntamba myizozo bangamiye gikorwa cy'abakenyezi nk'ubwanze nk'imwishira hamwe ntacombona abo bakenyezi n'ukuvuga barigishijwe baramenya akamaro ko gufasha mu kibano kandi baramenya icy'amahoro avuga canka amazi ikindi nacyo gikomeye mu bijanye n'abakenyezi ni ukuvuga abakenyezi bafise uruhara ruhambaye kuko ubwa mbere na mbere bobo nibo bafise ingorane iyo amahoro canke amatati abaye mu kibano ubwa mbere na mbere nibo ingo zimaze kubura amahoro abantu bagasesa
ariko icyo ni gituma bakora icyo gikorwa ariko nta bintu bibagora bibabangamira bituma badashika ku cyo bari bipfuza cyose
ntibabangamira kuko ibyo babangamiye byoba ari ibyo bakora bonyine ibisigaye hari abagabo batabaha umwanya ariko rero abantu nk'abakenyezi dukorana abagabo babo barabaha umwanya nabo usanga bakunda ibintu bijyanye n'iby'amahoro jyewe aho ngeza nabo dukorana cyangwa nabo dufasanya mu gutatura ayo matati nta ngorane mbona baragira
ati nta ntambamyi zibangamira igikorwa cy'abakenyezi ugasanga bibagora niko ubibona nawe
cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatongo twe turafise y'intambamyi turafise nk'aho inyanzara k'abantu tuzi akagwe kaboneka kandi ugiye kuraba henshi ari cyo gituma amatati y'amatongo inyanzara ke byaretse ko dutora umuti ukwiye biboneka turafise abantu bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigishwa banse kutabikurikiza naho kuko biba amatongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atari ayabo ugasanga umuntu asuye kugurisha itongo kugura itongo ubugira kabiri kuko yari yarimuguriye abona ko atazoburana ngo bikunde kuri icyo kintu rero turasaba yuko izi ari ntambamye naho tubikora hari hahandi usanga bitugora kugira tugihe inyanyuro kuko hari mwabo bantu iyo tugikoze ugasanga hari uwundi muntu yariguze kabiri agumana y'akajirya ntibagabuye bagaheza usanga hari uwundi yaguze ubugira kabiri kuri uwo muntu agumana y'umutima mubi kuri aho rero hari y'intambamye twasaba abo bantu rero babatubaze tubamenye bamenyekane bigishwe banse kubikurikiza kuko nk'umuntu ashobora kugira ahantu hane hatanu kuva inyanzara gushika ikabonga kuzunguruka mu yange ngo itongo nigwiwe nk'uwo afise intambamye nyinshi mu by'amatongo kandi nabononye twe mbere biba byaratoye umuti yatabara abo bantu
ntibuvuze ngo nakagwi k'abantu none barafise ubu barongoye baravize komite nakagwi kameze gute
barafise komite nyene yabo turamaze kujya turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje kuko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera ayo matati y'amatongo nk'ubu barabarondera ngo baje kubapfunganya abana bakaca batoroka ahibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ibyo turiko turarondera ingene bogaruka kugira basubire ku ishuri
intambamye zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ibyo yari gushika ko ntabishyike ko vyose mu kunywanisha bafitanye amatati y'amatongo
intambamye umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo nuko yogenda kubikora ahishije umugabo naye wewe uri umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ivyo ugiyemwo nta ntambamye uronka kuko wagira intambamye muhera mu gihe uva gutatura ayo matati muhira umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu nzego ategezwa kubaha umugabo akamubwira ibikorwa byose agiyemo ataca muhishije ku buryo bizerana ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamye dufise kuko ubu turamaze kubimenyera ikibitwereka
ibikorwa byo mu nzu murabifatanya n'icyo gikorwa cyo kunywanisha abantu
turabishobora kuko umukenyezi niwe acamenya ingene iyi porogarama akamenya ati saa mbiri nja muri iki reka nca mbyuka isaha cumi n'imwe nkuburengira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma uheze ugende ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya iby'urugo
ibikorwa byo mu nzu rero ntibikiri intambamye
oya ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye aho biba intambamye naho uwo mudamu aba ataramenyera ibikorwa akamenya ingene iyi porogaramu ibikorwa byo mu nzu n'ingene aja gutunganya ibikorwa by'igihugu
haravugwa kandi kera abakenyezi bitinya umukenyezi akumva kafise ubwoba ubu nta bakenyezi bagifise ubwoba
oyo ubu nta bakenyezi beshi bagifise ubwoba kuko baraja mu manama bakabona abakenyezi ko dufata ijambo tugasigura ivyigihugu ubu ryo ntabwo babakigira nabo babagifise ubwoba bukebuke ubu turaza turabagisha manama yo kubajinjibura kugira nabo baje habona
nta mukenyezi nimo agifise ubwoba
na mukenyezi agifise ubwoba kuko urabye ni mu bizanye ni mu matora duhirukamwe abakenyezi baragerageje mu mashira hamwe turabigisha kugira ngo barinduke baritoze nk'akarorero murabona nk'uyu mukenyezi waha arongo umutumba wa Kabondo no mukenyezi kandi hitoza abagabo batari bake uyu Zakerine hitoza abagabo batari bake ariko araronka amazwi kuburyo atana baronse atabaronse ni gice cyayo yaronse
arose amajwi ngani kigajake
narose amajwi amajana 930 wakabiri wanje nawe acaronka amajana 468
yari umugabo
nukubuga rero ngaha bizanye n'abakenyezi bo mu buki bwose mu duko twatwo twose duzanye no mu kibano ari mu bizanye n'ubutasi masira hamwe mato dusaba muri ko kwiteza imbere tugerageza kurondera abakenyezi kugira ngo babe indongozi nabo bagerageze kuraba ingene boza bararongo baramenyera ibintu bizanye n'ivyo kwiteza imbere n'ivyo kurongora abandi no guserura ivyiyumviro
bya bintu by'uko mu gihageze mu gufata ingingo cyanke urubanza rugiye mu mwiherero yuko abakenyezi batihuta gufata ijambo byarahavuye
ubu mbere nibo ubwa mbere na mbere muri ko mutambwe mubaza ati mwe mwimvira ko twokora iki cyangwa icyo twosikiriza ni gihe nibo batangura kugira ngo muvye ibyumviro byabo hanyuma tukatsa tuteranya rero twiyumvira ibyumviro byabo kandi buryo abakenyezi nabo barafite ibyumviro gusa nuko bari babutse umwanya waho babiserurira kandi kanatsinda niba gira ibyumviro kuko nibo babona na byinshi urabona ibizanye n'ingo ibizanye n'ikibano bobo bamamuhira bayema babona ibintu mu kibano ariko abagabo benshi bamara ari guhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumbya abagabo
cyabi ni z'abakenyezi bace bakengera abagabo babo ntibikiriho gatuze
ubisanzwe turabahanura nkuko turi imboneze imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubaha umugabo nico gikorwa kinini imbere ubutiko turakora gisigaye
kugira ngo gikoba cyo gutatura matati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke atagahaze ho kugwiki
kugira ngo bishoboke ko abakenyezi boshobora gutatura matati atagahaze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona gose ko hoba inyigisho ndende kubera bose tubikore urunani
bakamagarana n'abasinga ntahe cyangwa abagabo bakaza bakicara hamwe bakabona ko nabo nyine abakenyezi basoboye kandi bafite ijambo bafite n'icyo bosikiriza mu gihugu kandi bafite n'uruhara rudasanzwe mu gihugu
ntabagabo bakiri intambamyi z'igikorwa cy'abakenyezi muri ivyo bintu
aho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahuza kugira ngo baronke inyigisho nabo abataraziruka kugira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke uburyo bwo kwisazura no gusikiriza ibyiyumviro byabo kandi nabyo birakenewe kandi birafite isoko byo bingura igihugu
hari cyo kokorwa gakeri
hoba inyigisho mu baba bataratahura abataramenya ko umukenyezi ashoboye bakamenya ko umukenyezi ashoboye kuko umukenyezi arashoboye kuko umukenyezi yamaze kuja mu nzego baba bakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba bashinga ntahe baba bagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero twosaba ko hobe inyigisho mu bataratahura
urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri komine Nyanzarake mu gutatura matati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu aribo
nibagora Rene aserukira mukenyezi menya nkaba n'imbonetse Nyanzarake
wakoze kwitaba kino kiganiro
ego murakoze namwe
ndiwe n'umuryango Yohana aserukira komite y'amahoro ifashwe mu mukongo na mipareke hano Nyanzarake
wakoze kwitaba kino kiganiro
namwe mwakoze
nkaba nanje nitwa Mpawe na Jacqueline mukuru w'umutumba Kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira n'abandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye abashinga ntaye batarajijuka barekura abakenyezi bo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo
wakoze kitaba kino kiganiro
murakoze namwe
ubu nishimiye ni wewe wahisemo gukurikirana Ntorere Kazoza ku ijwi rya Amerika Jerome Nizuma nande kiremesheje nti muranibwe mu banyu no mu vyanyu naho butaha
cyari kiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Barakoze bagenzi bacu ba studio ijambo batugejeho ikiganiro Ntorere Kazoza naho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Lemaskala wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nange Edi Rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.